Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti bakunzi bacu ni Edirwe mubasuza kandi bayikaze makuru yacu yo kuri isaha. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloise Bigirimana.
Ndagize mwaramutse Edi, turibanda cyane cyane kuyavugwa muri Afrika. Abakuru b'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika ejo ku munsi wa kane barafatiye ibihano abategetsi bakoze kudeta muri Guinea, bongera basaba ko hatunganywa amatora mu mezi atandatu kugira basubize ubutegetsi aba civile inyuma yo gukura Perezida Alpha Conde muri uku kwezi. Mu itangazo basohoye, CEDEAO yavuze ko izofatira ibihano byo kubuza abo basirikare baheritse ubutegetsi hamwe n'imiryango yabo gufata ingendo kandi bafate n'amatungo yabo. Basabye kandi ubumwe bwa Afrika, ishyirahamwe mpuzama ku ngoni hamwe n'ubumwe bwa Buraya gushyigikira ibyo bihano kuri ako kagwi kiyise Comité National de Réconciliation et de Développement CNRD mu funyafunyo y'Igifaransa. Mu gihe muri Guinea bakoze kudeta bahanwa muri Mali ho baragiriwe ikigongwe. Inama y'imfata kibanza ishinzwe amategeko muri Mali yaratoye iremeza ibwirizwa riha ikigongwe bakoze kudeta zibiri zikurikiranije muri icyo gihugu cyo mu karere ka Sahel. Abategetsi ba leta n'ab'inama nshingamateka babivuze ejo ku munsi wa kane. Mu kwezi k'umunani umwaka uheze, abasirikare barongoye na Colonel Assimi Goïta barakuye ku butegetsi Perezida Ibrahim Boubacar Keita inyuma y'indwi abanyagihugu bari mu myiyerekano yiyamiriza leta. Suleiman De arongoye komite ijejwe kwemeza amategeko yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko aya mategeko yemejwe asigura ko abagize uruhara muri izo kudeta zibiri batazokurikiranwa n'ubutungane. Muri Afrika kandi, Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed Batazira Farmaho yarahagaritse ububasha bw'umushikiranganji wa mbere Mohamed Hussein Roble inyuma yo kunyinyurana mu bya politike hagati y'abo bategetsi babiri. Igihe yafata iyo ngingo ejo kuwa kane, Farmajo yagirije umushikiranganji wa mbere gufata ingingo gihutihuti kandi avuga ko atamigenderanire myiza afitaniye n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Umushikiranganji wa mbere yatswe kandi ububasha bwo gutanga ubuzi no kwirukana abakozi muri iki kiringo igihugu kiri mu myiteguro y'amatora ategekanijwe mu kwezi kw'icumi na kumwe. Icegera cy'umunyamabanga mukuru wa ONU Amina Mohamed ku munsi wa mbere yaragendeye Somalia atakwasaba abo bategetsi gushyira ibibatandukanya ku ruhande kugira bashyire ingufu mu myiteguro y'amatora amaze gusiba akatari gake.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ikigega cya ONU cyita ku bana UNICEF muri Nigeria kivuga ko abana hafi miliyoni muri icyo gihugu bashobora kutazoja ku ishuri uyu mwaka ku mvo z'umutekano muke. Amashuri mu buraruko bwa Nigeria yamye ategwa n'abitwaje ibigwanisho bananyuruza abanyeshuri kugira babarekure bahawe amafaranga. UNICEF muri Nigeria yavuze kuwa gatatu ko yatohoje amashuri 20 yatewe uyu mwaka gusa hamwe n'abanyeshuri 136,036 banyurujwe. Iyo raporo ivuga kandi ko abanyeshuri 16 bishwe mu gihe abandi 200 batazwi irengero. Userukira UNICEF muri Nigeria Peter Hawkins yasabye abategetsi ba Nigeria gushyira ingufu mu gucungera umutekano ku mashuri. Mwefuko makungu muri leta zumwe za Amerika ubushikiranganje bujejwe ikigega bwarahanye abanywanyi batanu ba Al-Qaeda bagirizwa korohereza uwo muhari mu kuronka amafaranga. Ubwo bushikiranganje bwavuze ko abo bantu babikoreye mu gihugu cya Turukiya. Abafatiwe ibihano n'abanyamisiri batatu Maji Salim, Muhammad Nasri Ardin Al-Ghazrani hamwe na Nurerta Muslihani. Abandi n'abenegihugu babiri ba Turukiya Sebrai Guzel hamwe na Sona Gureyen. Amatungo yose bafitiye muri leta zumwe za Amerika yarafashwe nk'uko ubushikiranganji bubivuga.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. mukomeje gutega amatwi ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 nibice bitatu dora makuru y'ingenzi tubafitiye muri iki gitondo itsinda ry'umuhuguke z'umuryango w'abibumbye rikora iperereza ku ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Burundi ryamuritse raporo yaryo ya gatanu igaragaza uko uburenganzira bwa muntu bwifashe muri icyo gihugu
la commission a documenté des cas d'exécution de disparition forcée d'arrestation et de détention arbitraire souvent accompagnée de torture
Uyu ni Dudu Diene uyobora iryo tsinda ry'umuryango w'abibumbye avuga ko ubwicanyi guhotera no gushimuta abantu bikomeje mu Burundi ariko mu Burundi siko babibona
nta bari ku rubuga bari mu gihugu turabona ko vyukuri ibyo atabikihari none namwe naho byaba bishika bikaba nuko abikoze bamyekanye bahanwa
uyu ni Gerard Hakizimana uyobora ishyirahamwe Folcon F rikorera mu Burundi Rwanda urukiko rw'ubucuruzi rwatesheje agaciro ikirego cy'uruganda rwanya kwigendera Asnapol Rwigara cyasabaga ihagarikwa rya cyamunara ya hoteli irahitwa mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali izo nkuru n'izindi ni mukanya nimuje kuri ama radio yanyu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari Urukiko rw'ubucuruzi mu Rwanda rwatesheje agaciro ikirego cy'uruganda rwanya kwigendera Asnapol Rwigara cyasabaga ihagarikwa rya cyamunara ya hoteli irahitwa mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali umucamanza yavuze ko bagitanze binyuranije n'amategeko Kuje banka niyo igiye guteza cyamunara iyo hoteli ivuga ko bayibereyemo umwenda ubarirwa muri miliyoni 500 z'amafaranga umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yari mu rukiko
Nyuma yo kwisegura ku baburanyi bombi ko yatinze gutangiza iburanisha umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yahise asaba Maître Henri Pierre Munyangabe wunganira Koje Banki gusobanura inzitizi ye n'inzitizi yatanze asaba kutakira ikirego cyihutirwa cy'uruganda rwa Asnapol Rwigara Premier Tobacco Company Limited uruganda PTC rwaregaga Koje Banki rusaba guhagarikisha cyamunara ya hoteli iri mu Kiyovinya Rugenge mu mujyi wa Kigali Maître Munyangabe avuga ko uruganda PTC rwatanze ikirego rwirengagije umuhango simusige wo kubanza kwandikira umwanditsi mukuru agasaba ko ikirego kitakwakirwa Maître Janvier Rwagatari wunganira uruganda PTC avuga ko mu gutanga ikirego bashingiye ku rubanza rwahindutse itegeko rwaburanishijwe mu mwaka w'2017 mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yibutsa ko urukiko rwategetse ko imitungo ine n'uburanwa urimo itagomba gutezwa cyamunara agasaba urukiko rw'ubucuruzi gusuzuma niba hari urundi rubanza rwakwiye urwa mbere umunyamategeko wunganira umuryango wa Rwigara avuga ko hari ibaruwa yashyikirije urukiko yanditswe na Koje Banki igaragaza ko nta wundi mwenda uruganda PTC ruyibereyemo kandi ko nta yindi ruwa Koje Banki yanditse nyuma ivuguruzi ya mbere nyuma yo gusesengura ingingo z'amategeko arebana n'imiburanishirize y'imanza z'ubucuruza yahuza na cyamunara umucamanza yanzuye ku ruganda rwa Rwigara rwatanze ikirego mu buryo bunyuranije n'amategeko yavuze ko rutubahirije imihango iteganywa n'amategeko ko rwagombaga kwandikira umwanditsi mukuru rugasobanura n'impamvu nyuma kazisuzuma yahise atesha agaciro kirego cyo kwa Rwigara atangaza ko kukijyanye n'indiki zasabwaga zizarebwa mu kirego kiremezo Maître Rwagatari yasabwira umucamanza kubandikira umwanditsi mukuru ku itariki eshatu z'uku kwezi kwa cyenda uyu mwaka atinze gusubiza abahitamo gutanga ikirego cyihuse umucamanza yavuze ko nta bigaragara muri dosiye ngo ahereho abishingiraho ko umwanditsi mukuru yatinze gusubiza umunyamategeko rwa Gatari yamwibukije ko biri muri dosiye yashyikirije urukiko ariko umucamanza akavuga ko ntabyabona ku ruhande rwa rwicayemo bo kwa Rwigara n'abavandimwe babo hahise humvikana no kwimyoreza icyarimwe no kujujura mu majwi yo hasi nk'ikimenyetso cyo kutishimira icyemezo cy'urukiko hanze y'icyumba cy'urukiko abatanyuzwe n'icyemezo batangiye kuvuga ko ibyabaye biteye agahinda ukuri ku uyu mubyeyi yabwijwe rya Amerika
Ibi bibaye nta byabindi byo muri 2015 twagiye gushingura Papa Diane tujye gushingura Rwigara Asnapol baratangaza rusororo ubayoboraga Rwanda Revenue avuga ko Rwigara Asnapol apfuye ari umusoreshwa mwiza nta benefit mu minsi mike batafite deni rya miliyari 6 mese twist ibi bintu biteye agahinda nyamara
Madame Adeline Rwigara umugore w'abanyakwigendera Asnapol Rwigara akimara kumva icyemezo cy'urukiko yasaga n'uwahungabanye ku buryo mu muryango bageragezaga kumuturisha byari bigoye guhita agira icyo atangaza kuri telefone ijwi rya Amerika yavuganye nawe avuga ko nta cyamutunguye mu cyemezo cy'urukiko
nta deni dufitiye ubu butegetsi nta deni tugirira igihugu nta deni tugirira banki barabizi neza na ubwabo usibye ko jurogrete ntacyo bazi kuko ibi birenze ubujiji birenze n'ubugome birenze n'ubufuko nta deni tugirira banki nta deni tugirira leta.
Madame Adeline Rwigara kandi ijwi rya Amerika yamubajije urundi rwego bagiye kwitabaza nyuma y'icyemezo cy'urukiko.
Twiyambajije urudabor ariko kugira ngo tugire ibihamya kuko nabo ntabyo basahari byaha tagahora gahanze ntabwo bazi aho ngo bibirenge byabaho bihagaze. Reka mbatangarize ngo turajurira mu gihe gikwiriye tugiye kujurira kujurira ubutegetsi bwiza ariko daboro twajuririye ubw'ijuru.
Inyubako igiye kugurishwa n'igorofa rigeretse kane ritaruzura iteganye na hoteli yo kwa Rwigara yasenywe mu mwaka w'2016 ubutegetsi bwavugaga ko yubatswe nta byangombwa kandi ko itari ikomeye. Yagiye kugurishwa bivugwa ko yagombaga kunganira hoteli yasenywe. Kopi twabonye igaragaza ko yahawe agaciro gasaga miliyari y'amafaranga cyamunari ratangira gukorwa kuri uyu wa gatanu mu buryo bw'ikoranabuhanga ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 9 niwo munsi inyubako izagurishwa mu cyamunara. Umwunganizi wo kwa Rwigara yatubwiye ko agiye kwihutisha ubujurire mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi. Bagira ubusaye ijwi rya Amerika i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye rikora iperereza ku ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Burundi ryamuritse raporo yaryo ya gatanu igaragaza uko uburenganzira bwa muntu bwifashe muri icyo gihugu. Bavuga ko mu Burundi hakiboneka abantu bashimutwa abandi bakaburirwa irengero. Ku ruhande rwa leta bo bavuga ko iryo tsinda rikorana n'abagamije kwangiza isura y'igihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Umugwi wa ONU ukora amatoza ku Burundi watangaje ko naho hari utwigoro tutari duke twakozwe na leta n'ubu hakibonekeza ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Mu kiganiro uwo mugwi uhaye abamenyesha makuru uri Geneve mu Busuwise twakurikiye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi Dudu Diane arongoye uwo mugwi wa ONU yaseguye ko mu mwaka umwe Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi bamwe mu bagize inzego ziwe babangamiye batavuga rumwe na leta n'abahari na gateka kazina muntu.
La façade de calme au Burundi masque en fait une situation que reste.
Naho biboneka ko ari agahengwe mu Burundi ihonyango ry'agateka kazina muntu ryoryo rirabandanya mu mpisho. Kuva mu kwezi kwa gatandatu guheze hariko harahigwa abantu bitwa ko bafitanye isano n'imigwi igwana yateye mu bice bitandukanye by'igihugu. Aha twasanze guza leta zica zikika mu kiza mu guhotera batavuga rumwe na leta cyane cyane abanywanyi b'umugambi SNL abaharani agateka kazi na muntu abahoze mu gisirikare cya kera n'abandi. Twarabonye kandi ko hari abanyurujwe bakagenda amazima yongo, abishwe bagatogwa ibiziga, abafungiwe ubusa, abakubaguwe n'abakenyezi bafashwe ku nguvu. Uwo mugwi werekanye ko n'abahungutse batarabwa giza co kimwe n'abamenyesha makuru canke abandi bagerageza kuvuga ibintu bitandukanye n'imvugo ya leta.
L'espace démocratique demeure fermé et forme étroitement
contre. Demokarasi n'ukwishira n'ukwizana birabangamiwe. Abamenyesha makuru bagerageza gukora inkuru ku kiza cy'umugera wa corona barabwa ribi n'umukuru w'igihugu. Abatari bake mu mpunzi nabo bahungutse baraturatuzwa bitwa abansi b'igihugu canke abakorana n'abagwanyi. Ibi bikogwa na bamwe mu bapolisi wego gw'iperereza canke ugwaruka gw'imbonerakure wegamye umugambwe uri ku butegetsi. Womogwi washizeho nawoni mu mwaka w'2016 gushika ubu nturemererwa guhonyoza ikirenge muri ico gihugu. Umushakashatsi Françoise Hamson, umwe muri batatu bagize uwo mugwi, yavuze ko ari intambamye ikomeye kuri bo. Ntidushobora kwinjira mu gihugu bataduhaye uruhusha. Nico kibazo gikomeye twagize muri imyaka itandatu iheze, ariko twarakizungurutse. Tuja mu bihugu bibanye by'u Burundi tugahura n'abantu batandukanye, impunzi, abari muri leta n'abandi bafise amakuru baduha, n'abari hanze ya Afrika bafise ibyo babonye twaraganiriye. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ataco ashobora kubivuga ko kuko kuri we leta ataco iramutuma kuyivugira kuri raporo igira gatanu y'uwo mugwi wa ONI. Twagerageje kurondera Tabure Nova aserukira Burundi mw'ishami mpuzamakungu ONI i Geneve, ariko twamukenye. Ico bikoze, ambasaderi wa Tabure Nova yaheruka kubwira Ijwi ry'Amerika ko uwo mugwi wengamye kandi ko ukorana n'abatavuga rumwe na leta. Ati Burundi buraswiye kwiyamiriza bwivuye inyuma izo mvugo z'ububeshi zifise imvo za politike no kutigenga. Nta kindi abo bagamije atari gucafuza igihugu cacu, kandi leta mvyeyi, leta nkozi, iyo yiri ku gikorwa co guteza imbere igihugu mu butunzi, amagara y'abantu, umutekano, ubutungane, kunywanisha Abarundi, kugwanya agashomeri n'ubukene no kunga imigenderanire n'amakungu. Harashizwe imbere ukwihanganiranira mu vya politike mu gateka kazi na muntu, naho turi ku kivi, kandi abanyororo barenga 5,000 barayibahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Amaradiyo amwamwe nayo yaruguruwe, kandi n'impunzi ziriko zirataha ku bwinshi, vyerekana icizere kihari. Atagihindutse mu mpera z'uku kwezi, inama nkuru y'umutekano ya ONI izokorana yongereza ikiringo c'uwo mugwi canke iwuhagarike. Aha, bamwe mu bagize amashirahamwe arenga 50 yigenga mu Burundi basaba ko buhagarikwa. Gerard Hakizimana atwara ishami Foricon F rimwe muri ayo, niwe yaserukiye bagenzi we kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Nk'abari ku rubuga bari mu gihugu turabona ko by'ukuri ibyo atabikihari, rimwe na rimwe naho byabishika bikaba, ni uko abikoze bamenyekanye bahanwa. Bo barabivuga, hari igihe usanga babifatanya n'abakoze ibyaha, uwakoze ibyaha ko afatwa ko ahanwa, neza ko nta shirahamwe ryoshigikira ukudahana. Twasabye dushimitse kujya mu gwe amatohoza utokongerwa ikiringo, kuko ntacyo tuma by'ukuri ujya mu gihugu ikiringo. Hari rero twokwibutsa ko iyo mu gihugu hari abari na leta kazi na muntu, aha tuvuga nk'ikigo CNDH cy'igihugu cyigenga, murabona ko canaduze kuri stati A, atawundi mu gushora gukora iby'amatohoza cyangwa iby'agatari kazi na muntu.
Gusa yandi nayo nka Human Rights Watch n'ayandi abona ko uwo mugwi ugifise akazi kenshi ko gukora, uko ni nako n'uwo mugwi wa ONI ubibona. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi ry'Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye muri Uganda mu nkambi ya Nakivale ziratangira gutaha ku bushake guhera muri iki cyumweru. Ni nkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bayizi uri Kampala.
Impunzi z'Abarundi zibarirwa mu majana nizo zatangira gutaha muri kino cyumweru ziva mu nkambi ya Nakivale. Akaba ari zimwe mu mpunzi zatangiye kwiyandikisha mu mwaka ushize kugira ngo zitahe, ariko ntibyashoboka. Mu butumwa bugufi bwanditse, umukuru w'inkambi ya Nakivale bwana David Mugenyi yahamije ko hari impunzi z'Abarundi zigiye gutahurwa muri kino cyumweru. Izo mpunzi ziyandikishije kugira ngo zitahe, zivuga ko zinejejwe n'uko icyifuzo cyazo kigeze kigasubizwa, kandi akaba ziteze gusubizwa mu buzima busanzwe zigeze mu Burundi.
Banyita Kanyarusha Sibarunabe.
Hano Nakivale hamaze igihe kingana gute?
Ndamaze imyaka 12.
Imyaka 12, ndabona hamaze igihe kitari gitoya. Waje wenyine se?
Naje n'umuryango wanje.
Umugore n'abana. Ubuzima Nakivale umeze gute? Imyaka 12 muhamaze, ngari umeze gute?
Mu buzima kintera no kuva hano ngo mpunguke mbone ubuzima bwanje bitameze neza. Ama mpita mu ntereka nihungukire.
Ngari butameze neza gute?
Bagutameze neza, urabona nta ndyabaduha. Baduhaye agasente ngo tuze turasuma, baca barakatwaka baduha umutwaro umwe n'ibihumbi icyenda
wa gafaranga k'ibihumbi cumi n'icyenda byonyine
ni hama rero uri mu bagira ngo ugomba kusumira abana nta mpitamo nti reka nihungukire maze imyaka ibiri mpiga guhunguka byanka no kwanka
so uri umwe mu bafashe icyemezo cyo guhunguka wagifashe kubera ubuzima bubi cyangwa kubera icyo wahunze cyarangiye
icyo nahunze cyararangiye hanyuma amaze kumva yuko Burundi bumeze neza nta mfata ibyemezo byo kujya nihungukire nta kamaro ko kuguma mu buzima bubi numva igihugu cyanje giterereye
wari warahunze iki imbere
nari mfise ahantu nigera kuzenda tata n'abayobozi hanyuma bari baracanye umurombero w'inka turimo turahaburana numva bakaza baramvuga nabi numva rero ngize ubwoba ntibaze bave bangirira nabi
none ayo matati warumvise ngo yaraheze
yaraheze ahantu twapfa barahashikirije n'umwana we wanje yasigaye mu gihugu
wari uturuka he mu Burundi
mu Burundi nari nturuka mu giteranyi mu yinga muri komine giteranyi umusozi wa mika agasimbiri kandi hitwa
so ibyo wahunze ntabwo byarimo politiki
oya ntabyo byarimo politiki
niwe ugiye guhunga wenyine se cyangwa muri benshi
turi benshi ahubwo benshi bagiye bipakiza bitahana kuko babona babatinjije kubatahana
nyamara ariko nubwo zimwe muri izi mpunzi z'abarundi zitahuka hari n'izindi zibona ko igihe cyazo cyo gutahuka kitaragera zivuga ko zitakiyumvamo umutima wo gutaha
abo bantu bariko barahunguka bahunze vuba baracafite ibintu wabo biracariho ariko nka njewe inzu yaravuyeho nka njewe itongo ryaravuyeho nka njewe akazi nakora karavuyeho nikakibaho rero guhunguka ntacu nabangiye gukora kandi ngeze muri iyi myaka myinshi maze imyaka myinshi kujya guhunguka ugeze mu zabukuru ntacu bimariye nta nico bimfasha n'abana banje mbiganiriho nabo guhunguka bambwira ko ibyo batubizi n'iwabo batahazi icyo bazi ni Uganda kuko niyo barerewemo niyo bakuriyemo niyo bizemo sisitemu barimo rero niyo natwe ntawe tuca
Epifane Kabushimiye nta mwana n'uhagarariye igihugu cy'u Burundi muri Uganda we avuga ko ari nta kintu cyabuza abarundi bose gutaha akanasaba ababishinzwe korohereza impunzi zabisabye kera kugira ngo zitahe
ni bisanzwe bose ko impunzi zivuga nabi zivuga ibintu biteye ubwoba nta mpunzi rero yo kwigera ivuga neza u Burundi uvuga ati jewe ndi impunzi y'umurundi ndafise amakuru meza uwo rero bari karataha mugaje icyo nemeze Burundi buri mu mahoro abantu bibere mu mahoro bavuga mu kirundi ati igihugu ni nyabagendwa impunzi z'u Burundi nozihanura nozihimiriza ko zosubira mu gihugu zigatahu ku bugombe bwabo
kuva uyu mwaka watangiriye izo mpunzi ziyandikishije zakomeje gutegereza umunsi zizatahiraho ariko umuryango uzitaho HR ukavuga ko utari wagateguye ibikenewe byose birimo imodoka zizazicura hamwe n'inzira zizacyamo kugira ngo zitahe nubwo hari impunzi nkeya z'abarundi zacuwe ziva muri iki gihugu mu ntangiriro z'uyu mwaka zigatwarwa mu ndege ukurikije HR indege irahenze akaba zose zitazayikoresha andi makuru twaje kumenya nuko izi mpunzi zacurwa zikoresheje inzira ndende ikiye mu gihugu cya Tanzania impamvu zitazanyuzwa mu gihugu cy'u Rwanda ari naho hari inzira ya hafi kugira mu Burundi ntabwo iramenyekana ukurikije imibare itangazwa na HR Uganda icumbikiye impunzi z'abarundi zisaga ibihumbi mirongo itanu Ignatius Bahizi Ijwi rya Amerika Uganda
mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikibazo cy'abana bata amashuri kubera inzara gikomeje kuba ingora bahizi mu Burundi mu guhangana n'icyo kibazo hari umwana w'umukobwa witwa Chancel bamuhaye wihaye gahunda yo gufatanya n'urundi rubyiruko bagashaka imirima bahingamo ibiribwa bagaburira abadafite ibyo kurya ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza
Ikigwati cha busekera cha atura nijuwe nurugu wa rukaru angajwi mbele n'umwige meshansele ba muhaye kilimiko mine bukeye ntara ya muramza hagati mugihugu cy'u Burundi. Abana bafashwa baba majana abiri. Bose nabo miryango y'abatwa itagira mikoro. Bamwe muri bo bari barahagaritse amashuri kubera iyo batashe bataronka icyo bacisha ku wepfo. Umwigeme bamuhaye umukuru w'ishyirahamwe Egiri Jambo Kibondo rifasha abana b'abatwa aratubwira icyatumye we n'abagenzi be biyumvira gufasha abanyeshuri bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye y'ubusekera.
twatanguye dufasha abana mu kubaha ibikoresho by'ishuri ama uniforme n'ibindi ariko tugasanga bahebye ishuri niho twatanguye kuvuga ati reka tumenye neza ikibazo bafite cya dusanga mu miryango bavamwo barafise ubukene nta matongo bajya baciye ingero batabagaburiye baca baja mu kibira mwabonye ni hafi yaha kwamura mufe bashaje kubarabara kuyatandaza ntibazuvuye ku ishuri ugasanga ntacu mama yakurondereye ejo wagira motivation yo gusubirayo tumaze kubibona ibyo twavuye tuvuga ati reka dutangure gufungurira abano bana
umukenyezi n'abagabo babiri bafite abana bari baheze ishuri ubasubiye kuja mu masomero kubera uyu mugambi banezerewe no kubona urubyaro rwabo rutagiye gusigara inyuma uko niko babizigura ijwi rya Amerika
Nuko nzohimiriza cyane abana bakabandanya ku ishuri abandanya ishuri hari gihe bagenda ku ishuri batari cyangwa bakagaruka bagiye batari bakashika bakagira ibyo kujya byo mu ijoro ntamwe bibonetse ibyo byose byatubera nk'ikibazo abana ku bwishi bagaheba murungitse kabiri nk'ejo yagiye adafunguye ntiyakwemerera yavuga ngo ndaheba tworonka bagoma badufata mu mugongo cyane na mwarya turi ubwoko menga burakengeretse ku bisanzwe
baheba amashuri kubatanga ubu bari bafite byo kuba Bashiba he bagutse ndo kufungura kubera tatatu avuye tufise ngo kugira ngo kwibara bagusoma irasiyo bagenda bariye kuba fungura bagiye kwishura yego vereme atamushimiye kumba muti
uye intambwe nkari nahadire ubu ubu nadire bagiye kubandaza biga neza kubera umubyeyi wacu sasera bafashe umugongo
umushinga mateka w'umutwa Evariste Ndikumana arashima kino gikorwa na cyane cyane ko cyaranguwe n'abakiri bato kandi badaturuka mu bwoko bw'abatwa
kwiga kwa batwa nkigushebuka adafise icyafungura hakora munda hari n'uwundi yabiryoheje neza Vugati, mifungo kwa nizambere. Nizambere nyene, kuko tafunguye, nibaza ko urupapuro naho worusoma ucutangura kujugumira. Nibaza ko aliteka kubona abantu bugwaruka bari munsi ya 25 bavuga ati tugomba dukore ni ibintu bidasanzwe.
Mustanteri wa komine Bukaye nawe abona ko umugambi ufitiye akamaro igihugu n'isi yose kubera abana ariko azoza kisi. Ephraim Ndikumasabo.
Uno mugambi rero turawiteze ko byinshi byiza kandi bihambaye kuri kazoza ka komine yacu mbere na kazoza k'igihugu kuko ibi bibondo ejo buryo nibazobahagaze no duhagaze ejo nibazobahagaze no mu bindi bibanza bikomeye kandi bere biranashoboka yuko bashobora no guhagarara neza mu makungu bagafasha igihugu bagafasha mbere n'isi kubera ibyo byose biva hehe biva mu ndero y'akanovera iyo nayo nishoboka iyo umuntu adafise amagara meza
Umuyobozi ajeje umugambi wa leta wo gufungurira abana ku mashuri yasigura ko mu ntara zerekewe nabo byagaragaye ko mwimba abanyeshuri wiyongereye Frederic Nizigiyimana
kubera uburyo buke turacyakorera muri zone harandwi ariko indoto dufise twagomba yuko abana mu Burundi bose bafungurirwa byaragaragaye ko rero umugambi wo gufungurira abana utuma badaheba amashuri badasiba ibyo nabyo bigaca bituma umwimbu wiyongera ku mashuri uburorero ni bwinshi cyane turazi n'intara ya Muyinga ikunda kuba muzambere mu bibazo bya leta kenshi dora tubona ko kubera amashuri yaho menshi afungurirwa aricyo gituma n'uwo mwimbu wiyongera
Ndikumana sasa mu nama nshinga amateka nk'userukira abatwa hari ikindi cyifuza afise kubona abana b'abatwa hejuru yo kuja mu mashuri banigishwa ibijanye n'umuco n'akaranga kabo byihariye
abandi bageze ku rwego yuko aba bantu nk'aba basigaje inyuma bita rezo toktone bita indigenous people baba bafise amashuri y'iwabo kugira bigishwe mu ndimi ziwabo muri primaire na secondaire ndiko ndivugira ururimi rw'iwacu rwigitwa baca bakubita mwigisha gakubita abanyeshuri bagenzanje baga bose bagasunika nahejeje secondaire ururimi rw'iwacu ntagwibagiye kandi byarambabaje n'ubu muvyo ntabyobabarira bigisha nibyo nico gituma no mu ishuri ryiwanje mu Kayanza twashizeho umunsi birirwa bigisha igitwa gusa
Kuva mu kwa 2018 leta yashinze ku mugambi w'ugaburira abana ku mashuri ubushigikiwe nayo kandi ni inama nshikiranganji yemeje amafaranga yo kubushigikira buri mwaka ishyiramo amamiliyari dane n'imiliyoni 180 y'amafaranga y'amarundi hafatiwe ku bitigiriye bitangwa n'ubushikiranganji bw'indero abanyeshuri baba mu miliyoni n'ibihumbi 600 ni bamaze gufashwa n'uwo mugambi wo gufungurira abana ku mashuri kuva mu mwaka w'2018 Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Shuti muduteze amatwi ahantu ho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. washize hamwe aya majwi ni Dieudonne Cyubahiro kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema ubafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.